Ikiganiro umushikanganje ajeje umutekano n'intwaro yo hagati yahayamenyesha makuru cyabereye mu biri we ku murwa mukuru butunzi Bujumbura ishura ku bibazo vyamenyesha makuru yarindirije amasaha biri yose mu biri we Martin Iterese yanse kuvuga mu zindi ndimi ashima kuvuga mu rurimi rw'ikirundi gusa ikibazo cyari kiragishinga abantu benshi nikijanye n'ikibanza ubu wahoze ya umushikanganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabarizwamwo umushikanganje Iterese yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko kubutungane buriko buramuronda
Muga ukuri nuko ukuri nuko parke general de republique ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize kuri perquisition bafise iyo batangara raporo ko je parke general ntimparapo nibyo bamurondera ko je ntavyo barantavye barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona turarindiriye rero ico bazoshika ko ngira bazotubwira nibashobora kumubona Banko rambaza ati General de Police Bunyoni ari je nabi kibazo mu kibazo mu butunga kuko nibo bazi iyo dosi kungene bari ko barayiko birumvikana naho byicho kibazo gende baze Procureur General de la République ko je sindi umuvugizi wiwe
Niteleta je rw'ubushikanganje bw'umutekano yanagarutse ku ifatwa ryavuzwe y'intwaza ngabo zibiri zifite ipete rya Colonel mu gipolisi yatangaje ko Desire wa Mahoro atwari gipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE afunzwe akaba ari karumbirizwa n'ubutungane mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko amenyesha ko ari dosi kiri mu butungane
wa Mahoro Desire umuseremu kinini bazako ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga ariko uwa musubiriye mu by'akazi kabo ko byahuriranye nuko birango bariko barondera ubu intwazangabo byanjye cyo bace babifataniza ko mugabo nibaza ko ntabyo barambwira urumva dosiye iri muri parke general de la republique iyo ariko ayikorera uwa Mahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza cyo mwumviriza urumva ko ari parke general urumva ko parke general je ntayitwara nta raporo baca bampubwo nyene ataco barashikako bariko baramubaza kugira tuzomenya ibyo ari byo nihagera naye ibindi rero bazava babwira mu butungane ko dosiye tungana je sinzi cyenda ba byinyamiramazi mu gihe dose iri kurakogwa muri peki cha munyamiramazi anko kimbaza no bishu muko dose iri muri mu butungane muri parke general ya republika nta kinshi no babwira icyo nzi n'icyo ndabakiye
Kuri uyu wa kabiri hari ikinyamakuru cyagaragaye ubutegetsi cyitwa kiriho cyandikira mu Burundi cyanditse kivuga ko wahoze ari umushikanganje wa mbere yari afite umugambi wo kuzingamika igihugu wakoranye na bimwe mu binyamakuru wacafuza igihugu birimo iby'abarundi n'ababirigi umwe mu banyamakuru bavugwa ni Bob Rugurika umuyobozi w'ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'u Burundi mu ijoro rya 13 ukwa gatanu 2015 umunsi habaye ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo by'u Burundi muri aya mezi 8 n'iminsi mike aheze Bunyoni yakombowe yahejwe ya Amerika mwihweza ukurikira
kenshi ibintu nk'ibyo bikomera muri Sende Desite haba hari ubundi butumwa bwinyegeje inyuma yabyo aheze amezi arenga 8 president Ndayishimiye yakuye umushikiranganji we wa mbere arenga Guillaume Bunyoni haravuze byinshi muri bukamajambo Ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ivyo bintu by'amafaranga rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi na n'umutaye ngo gusaka ku rugo rwa Bunyoni bavuga ko ngo barondera y'amafaranga menshi hanyuma bakanayabura mu nyuma bagatahutwara imbwa imbwa tuzi ko zija gusaka irwanisho canke urumogi mu nyuma bakanavayo ahubwo abapolisi atana kimwe batoya ariko bagaca biba ngo n'amakuru twakwemo abapolisi barivye ibintu byinshi byo mu nzu kwa Bunyoni kuko ngo ntibamusanzeho ivyo byose rero bikoreka ko hariho icyo bigamije ku bwanje President Ndayishimiye nibaza ko ari karagomba gusamaza abantu
Kubwo umunyamakuru yigeze gufungwa kubera amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi yashize ahabona muri kahise hari binyegezwa byinshi narijya biboneka ko atagahengwe kabonetse ku bibazo byari byavuzwe ko biterwa na Bunyoni
yarigeze kuvuga imbere gukura General Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere yarigeze kuvuga ko ngo hari abajenero bashatse kumutembagaza ngo bashatse kumukubita kode cyo gihato havugwa arenga yo Bunyoni n'abandi mu nyuma arakura abantu ariko byaragaragaye ko atamuco mwinshi no kuri kwinshi byari birimo kuko abantu ntibashaka gusenyura inzego z'igihugu ntibashaka kwica umukuru w'igihugu hanyuma ngo ubareke kujya Bunyoni arashobora kuba ari ngaho i Bujumbura Bunyoni arashobora kuba ari hagati mu gihugu murazi uko bimeze kose igihagararo agifise mu banywanyi b'umugambwe mu bategetsi mu gisirikare n'igipolisi
Amakuru yuzuzanya ijuja Amerika jaronse kufakuru yu wakabili inu uko wawoza mshikanganji wa mbele Uburundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba ya hungie mugihugu kibanyi cha Tanzania. Isakwa jaba ye kunyuwa kwa zibili za General Bunyoni mungisagara chubutunzi Bujumbura na munhala ya Rutanamu manuko vushivu seruko itege tuwe numushiki zamanza kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi icharibu ye mwo nikila atangazwa. Kumutaya soho ye kumutsi wa mbele ya tege kagusa kama zuyu wa hoza ya mshikanganji wa mbele numushiki zamanza kizigenza yali anditeko ikeka kohoba halifofzi azama faranga murayo mazu. Alengi ome bunyoni niwe murundi we nyene rudende hugerubu wa fisipete ya komisari do polisi general lingana na generali wingabo mugisirikare eroje ulika neza ijuja Amerika.